Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube Instagram na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno musi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu by'ibidukikije bagabisha ko ikiyaga Tanganyika gishobora kuduga ku rugero rutari ruherutse haraheze imyaka irenga ijana. Abahinga babandanya kwemeza ko hasigaye santimetero nkeya kugira ngo ikivuko cya Bujumbura ahakorera igisirikare gicungera umutekano mu kiyaga Tanganyika mu Burundi n'ibindi bice byinshi byegereye ico kiyaga biterwe n'imyuzure myinshi. Ni mu gihe ikigo kijeje kugendereza ibirere mu Burundi naco kivuga ko hitezwe imvura nyinshi muri uno mwaka. Muri isangane no munsi turabigaruka ko twabatumiriye Professeur Bernard Sindayihebura amaze imyaka afata ibipimo n'urugero vy'amazi ya Tanganyika. Professeur Sindayihebura yigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Ikaze Professeur Bernard Sindayihebura kandi mwakoze kwemera ko tuyaga kuri bino vy'ikiyaga Tanganyika. Ikaze muri isanga.
Bakoze cyane kwa mwantumiye
imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi na Professeur Munkundire ndabasabe ko tubanza gukubitira gato mu territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ni muri Republika ya Demokarasi ya Congo aho imiryango irenga 108 irimo impunzi z'Abarundi ziba ahitwa Kenya Plage zivuga ko zihangayikishijwe n'iduga ry'amaziki ya Gatanganyika kuko abandanya gusenyura amazu yazo n'imirima. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yabagendeye.
Aha Kenya Plage yo muri sekteri ya Tanganyika hakunze gukoregwa uburobyi, ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati. Hatuwe n'amoko y'ababembe, impunzi z'Abarundi ndetse n'abafurero. Abaturage batuye i Kenya Plage ndetse na Marke ho muri sekteri ya Tanganyika bagaragaza yuko bibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe. Ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize naho Tanganyika yarazamutse. Bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye, abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi, mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamwo by'agateganyo. Ndagijimana Emmanuel ni impunzi y'Umurundi ituye Kenya Plage, ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya Tanganyika.
Amazu kwimuka nk'inshuro nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduga Tanganyika. Abafise amatongo ahantu hameze nka kamutse bagatanga ahantu ho kubaka. Iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifasize mu kintu iri ngo cy'umwaka Tanganyika kandi gatera duga akurikira aho abantu bahawe ndaro. Rero uko niko byifase muri kintu gisagara turimo.
Balange Andre ni umubyeyi ufite abana 8. Inzu yasenywe n'amazi, ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashanyi y'ibiti bigazi n'inturusu. Byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya Tanganyika cyatwaye imirima yabo.
Iriduka ry'amazi ramaze korona ibintu byinshi gose, ramaze korona amazu, amazu benshi bari kwerabomagurika. Na nubatse n'inzu y'ibwiti uye usangira kabagurishije juru y'amazi ntituzi ngo byifase gute. Bo eso dusaba bagira neza nuko bo tugarukira ko kandi na leta ya Kongo igafasha abanyagihugu baba muri aka gace ka Kenya, kandi abantu baragowe gose.
Aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri ayo mazi ya Tanganyika bagiye ku ishuri, abandi nabo barara mu mazi arimo, bavuga yuko batewe impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike. Desire Mayugi ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, atuye I Kenya Plage.
Ubu ni wo muzoza mwumva yuko nakorera ihabidufata abana bajyama mu bizaga, twese tukajyama mu bizaga. Ubu nta muntu yicaye ni kugiragira agasago na leta ndeka ntacyabivuga.
Saha I Kenya Plage ikiyaga cya Tanganyika kiri gusenya amazu gusa, ahubwo n'abafite amahoteli, imirima ndetse n'amazu ku nkengero zacyo muri teritware za Uvira, Fizi, Kalemi na Move, nabo bavuga yuko amazi yazamutse cyane. Hari ahandi naho Tanganyika yuzuye ifunga ibarabara, abantu bakoresha amato mu ibarabara bava Uvira bajya Fizi.
Iyo umuyaga umajije kuba mwinshi mu cyo tuhava tugira ko ibibazo ni uko hari igihe dushyiramo tukanywa amazi, hari igihe umuvundu tukagukubitira hajya nyine Ipemba uhanga hose amazi amajije kwinjira. Iyo ukubitiye umufundi motori yawe udakomeye hari igihe kinywa amazi aho nyine direct kandi umugosi niwe aca aho.
Umwami wa Groupe Maya Babungwe iri muri sekiteri ya Tanganyika, teritwari ya Fizi ituwe n'amoko y'Ababembe, Abafurero ndetse n'impunzi z'Abarundi. Charles Simbi avuga yuko bari gushaka aho batuza iyo miryango 800 yibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Uyu mwami avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha muri leta no mu mashyirahamwe y'abagira neza bwo gufasha abo baturage Tanganyika yasenye amazu yabo. Abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere muri aka karere bagaragaza yuko Tanganyika ishobora kuduka cyane muri uyu mwaka. Veda Segabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Wedastengabo urakoze. Professor Bernard Sindayihebura, murumva uko vyifashe hakurya y'Uburundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, muratubwira mu kanya rero uko bimeze aho mu Burundi naho. Ariko imbere yaho mubanze mutujane mu kiyaga Tanganyika, kiva hehe kikaja he, kingana gute, gica mu vyahe bihugu?
Ego mwembe murakoze cyane. Tanganyika ni kiyaga nziza kininiya cyane nk'uko musanzwe mubizi, hanyuma kikaba icya kabiri ku isi uhereye ku kiyaga kiri mu gihugu cy'Uburusiya cyitwa Baikal. Gifite imetero 1,470,000 hanyuma rero ibihugu cyane cyane bine bikurikira nibyo biri iruhande ya Tanganyika. Aho rero hariho Uburundi twavuga bufite ibice bitanu ku mazi ava mu Burundi, hariho Zambia ifite ibice bitandatu, hari igihugu cya Congo gifite ibice 46, ego hanyuma rero hakaba na Tanzania ifite ibice 41. Nuko rero ubugene amazi aza muri Tanganyika ibihugu avamwo nibyo meze kubabwira.
Ego turumva uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyifashe nk'uko umenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika bitucapiye mu nkuru yakoze. Ayo mazi yaraduze mu Burundi nibyo muravyerekana mu byigwa byanyu bitandukanye, yaduze ku rugero rungana gute, kuva ryari, ni kubera iki ubunye ariho hari impungenge gusumba izo mpungenge zitangura ryari ga professor?
Ego mme cyane mumbarije ikibazo cyiza cyane. Reka ndabagire ku muriri kubera kuko burya Tanganyika ngaha mu Burundi sina n'u Burundi gusa, ibyo bihugu bine meze kubabwira yatanguwe kuduga mu 2018. Mu 2018 rero Tanganyika yari igeze ku rugero w'imetero 775 n'ibice 24 hari mu ntango. Aho ni ukuvuga rero harenga ko amasantimetero 28 gusa. Urumva Tanganyika iri ku rugero rusanzwe yari metero 775, aho rero hari 2018 yarenze ko santimetero imwe canke imirimetero imwe. Urumva tuca tubona ibibazo turiko turabona rero. Tanganyika rero rwagiye gusara bikomeye cyane kubera kuko muri ibyo bihugu bije kubabwiye hose byagenze nyine gutyo niho yagera ku rugero rudasanzwe kuko hari tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu yashikiriye imetero 1,056 1,058 ni ukuvuga imetero n'amasantimetero 1,058 ngumva yuko zari nyinshi cyane kandi icyo nagomba kubamenyesha ibice 95% Tanganyika yamigera ku rugero runiniya cyane mu kwezi kwa gatanu rero hanyuma rero ejo narapfinye Tanganyika ngari Bujumbura rwari rugeze ku metero 776 n'amasantimetero 1,058 urumva rero yuko rwari rugeze ko rwari rurenza ko ku ahantu hasanzwe rwari rurengeje ku metero n'amasantimetero 1,058 so kuva kwari gutera ubwoba abanyabujumbura ubwabo hari hasigaye santimetero 20 kugira ngo amazi avuye kuri poro ya Bujumbura ashobore gutera poro y'Bujumbura urumva rero igeze ku rugero rudasanzwe rugero rurerure cyane rudasanzwe ndetse bituma rero ingingo iteza gufatwa kugira ngo hanyuma rero ubabare kumvure bukeya cyane
murakoze cyane ego mu nkundire tuje ku mirongo ya telefoni duce tugaruka tubabaza utubazo twabateguriye ariko duha akanya abanyagihugu ni nabo ahanini baba basavye ko ibiganiro nk'ibi bikogwa turahera kuri Gakwavu Gakwavu ikaze ku ijwi rya Amerika
uraho neza Diane mimi na hazwe
ndaho ndashima nawe bimeze gute
nanjye meze neza cyane mwari mukumbuwe
natwe tuba twabakumbuye ariko tuba tuhari uri he Gakwavu
ni Gakwavu Gisagara mu Rwanda ibutare
ibutare havugwa make
Utara akazuba ni kenshi
nuko rero twagutumiriye Professor Bernard Sindayihebura kugira ngo atange umuco ku byerekeye ikiyaga Tanganyika casaze kiduga
ego ibyo ngira ngo mbaze profeseri ese ko Tanganyika ifitiye akamaro ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri Afurika habura iki kugira ngo bakusanye inkunga cyangwa hakorwe ibikorwa bikumira izo nzaduka z'amazi agenda ateza ibyago hirya no hino muri ibyo bihugu kubera iki badakora ibikorwa kuri icyo kiyaga Tanganyika kirwanya isuri dore yuko banamenye yuko vuba aha ngo hagiye kuzaza iyindi sura aho ngaho aho ku gisirikare cy'Ubujumbura iturutse muri Tanganyika ni ukubera iki badakora ibikorwa birwanya iyo suri mbere yuko isuri ziba
isuri ntihajya ni iki ni imyuzure
isuri ni imyuzure ni mu kinyarwanda mbivuze
urakoze Gakwavu ngaho ibutare ugire umunsi mwiza
namwe mugire umunsi mwiza Diane
yego Professor Bernard Sindayihebura akabazo ka Gakwavu ibutare
abakoze Gakwavu kuri icyo kibazo aheze kubaza ati mbega ibihugu zegere icyo kiyaga cya Tanganyika nta bikorwa bakogwa kugira ngo iyo myuzure ntisubire kuba burya ntibyoroshye cyane mugabo urumva burya yarakoze kubera kuko kuva 1992 niho rukuga yavuka rero rukuga aho yava harabaye ikintu bita baraje bubatse aho bubatse iyo baraje yatuma rero Tanganyika ikaja hasi cyane ize hejuru aho rero igihase cyane ibyo byarafite nk'ayo no mu Burundi n'ahandi hose muri ibyo bihugu hari mu 2005 aho Tanganyika iri kugera ruri hasi cyane ndazaga kugaruka ko aho rero yihita hasi cyane hataba ikibazo kubera kuko ubwaso ntibushobora kuronka ubugeni buhamuze aho ushobora kuhohera rero urumva rero burya abahinga rero bakoze neza ubundi mu 2021 abahinga bindi iwacu baragiye rero sinagiye kuraba kumbure yuko ata kibazo shobora karabaye aho kuri ukuga kugira ngo amazi ntabe makeya cyangwa ntabe meza kuko mbabaye menshi abaye menshi atera ibibazo nk'ibinyeri turiko turabona abaye mase naho nyine n'ubwato ntibashobora kuronka washobora kubukorera rero urumva rero burya ibyigwa bararikoze egome cyane nagomba kumumenyesha rero uyo Gakwavu yuko mu gifaransa babita pensenatire ni ukuvuga n'ibintu bisanzwe cyane byama biba nk'uko aho atangura mumbaza mwavuze yuko haheze imyaka 100 abahinga bavuga yuko ko ari ibintu byama bishika iyi myaka 100 igeze mugatwebwe rero ntitwarinze kurindira 100 bibaye haheze imyaka 60 kuko i Burundi twaheruka ibi bayere ibyo bihugu byose mu gihe mu 1954 urumva rero burya abatwari b'ibihugu ntibasamaye na gatoya ni ibintu bisanzwe ahubwo twora abubwire twubana n'ibi bihe ikindi nacyo umwaka abahinga nkabo murize buni wacu baravuze yuko mwayivuze mu gitangwa yuko habaye hazogwa imvura nyinshi cyane baravuze kandi yuko hazoba ubushuhe cyane twe twayibonye ngaho ibuzumbura mu minsi iheze kandi n'ubu bikibandanye ubu rero ibyo hanyuma abahinga bavuga yuko ibi biriko biraba biriko biraba mu isi yose ari ikintu mu gifaransa bita El Nino no kuvuga umuyaga ushushe mubahari hanyuma ugacuza muri ibihugu nyene twebwe dutuyemo ari nacyo gituma byatumye rero haba imvura nyinshi nk'akarorero mu kwezi kwa mbere mu Burundi haraguye imvura ingana na milimetero irenze ijana ni ukuvuga iyo mvura isa n'iyaguye ndaye Bujumbura mu mwaka wose mu 2005 aho Tanganyika rero yagera hasi cyane urumva rero n'ibintu bisanzwe tuteza kubimenyera tukamenya kubana nabyo
ego tugarutse gato inkuru y'umwana isubira inyuma tugaruke kuri yama bya bigero by'amazi biri mu biyaga bitandukanye urumva Burundi ufisemo ibice bitanu muri ayo mazi yatanganyika muri Congo ho twumvise ko bimeze Zambia mwatubwiye Tanzania ukurugero ruduga bifise impungenge ko bishobora no kuhusigara kuri santimetero 20 ikivuko kigashwagwamo nayo mazi izo mpungenge muri Zambia Tanzania naho zirahari canke n'u Burundi na Congo gusaga professor
yo erumba bon uhinga abantu bize ibintu byitwa topography n'ukuvuga ibijanye ubwene isimeze barabizi cyane nk'ubu rero kwezo na pingu kai Bujumbura yuko hari metero amajana 1726 n'amasantimetero 18 ari muri Zambia ari muri demokrasi ya Congo ari muri Tanzania nayo ni wacu nukuvuga abari munsi y'ubwo rugero ubari mu mazi nukuvuga rero aho muheze kumbwira isizi ibyo byose bizanye bihose nuko niko bimeze rero ahantu hose uciye uca umurongo sinzi ko nkari ya ruguru mu mitumba ya mikobeko aho waca hari ya ruguru sinzi ko muhabona siye nk'umukobeko wotu patanya aho hantu hose ari munsi yaho nukuvuga yuko muri ibyo bihugu byose bitandukanye bari mu mwuzuri ya rero ibibazo turabisangiye
kwe ariko hagira igihugu kiba hejuru gusoma ikindi canke byose biba biri ku rugero rumwe nk'izo santimetero mwatubwiye
ibihugu ntibiri ku rugero gatoya n'umuntu gatoya mugabo nabo nyine usanga ku rugero ari nkacu kimwe kandi uzi wacu ari no mu Zambia biduka ku munyene kuko uraze nka isizi neza ubu nagiye muri Congo ni ikibazo kidasanzwe kuri hose usanga ari uko nyine iyo byose birajanye jewe nize jetu ya kera izo babitwika tukira abana n'ibintu numva ego cyane hano nko uciyumva uti capa ahantu amazi yose muri ibyo bihugu gusa nari gucapira kwe ntabikorere
araduga kubera ikamazi rero hari umuyaga mwatubwiye hari ibindi bituma amazi y'ibiyaga aduga
umuyaga kubera kuko jewe burya igituma ndabikurikirana kubera kuko nabyanditsemo aho nayikombira ubushakashatsi muri doktora mu 2005 niho nari nanditse nyine kandi byanditsemo yuko nyine yuko ibintu mu Burundi byatanguye 1961 gucika 1964 aho rero muri iyo myaka yose hari haguye imvura muri ibyo bihugu bidasanzwe iri hejuru yo kugera rusanzwe ubu rero ibyo turabona ni Burundi nyine kuko ibyo biharuro by'imvura n'abisabyenga ize buwacu mugabo mu bindi bihugu tunabisabye donc naho nyine byageze guturumba rero tugarutse rero ibyo bahinga mu Gifaransa bita tricentenaire ni ukuvuga ibintu bibiza bigaruka iyo haheze imyaka myinshi ibyo ni buraya bibaho yego natwe ku isi hose niko bimeze icyiza gusa ni uko twoza turikingira tukamenye ubugene twoshobora kwikingira kugira ngo nk'ibi turiko turabona kuko hari nk'ibi iwacu Bujumbura bwabaye bunini cyane kubera kuko hariho n'abantu bavuga Tanganyika niyo hanyuma rero icyo kugwa inyuma cyane cyane umwuzuri hano wasubira ku maroko
numvise neza canke ni namwambariye ko amazi aduga cyane mu kwa gatanu iminsi yose
yego oya ntimwumvise nabi cyane urumva hari aho Tanganyika igera ku rugero hasi cyane aho rero birahinduka irashobora kuba mu kwezi ku icumi cyangwa mu kwezi cumi na rimwe kubera iki imanuka kubera amazi ya Tanganyika iyo haba urumva iyo haba hari iti amazi atahinduka mu mwuka urumva rero niyo utuma imanuka rero igasiduka kugerero rero mu kwezi kwa gatano ibico 95 kwizana aho Tanganyika iduga ikagera ku rugero rurengeye cyane hejuru ni kubera amazi urumba abaciye mu nzuzi hanyuma hagaburira Tanganyika urumba rero nuko bimeze
izo nzuzi muvuga reka tufate nka Mpanda dufate nka Rusizi dufate nkandi uko Tanganyika iduga ni nako nazo ziduga
iyo urumba iyo igeze ku rugero rwa kure cyane niko biduga nazo nyina mugaba urumba uravye nka Rusizi munsi y'ibarabarigenda hari ibubira iramaze kugera ku rugero rw'ejuru cyane urumva muri togiye n'ibikitwa muri Tanganyika ego cyane
murakoze cyane twakire Kenny Darcy Kenny ikaze ku ijuru ry'Amerika Kenny uratwumva Citizen uratwumva
yego ndabumva neza Diane
kasi yagiye Citizen uherere he
ndi Kigali mu Rwanda ni Marcel Kibagabaga
havugwa makinga mu Rwanda
turi amahoro akavura n'akazuba byose biri kuboneka
amazi mu nzuzi naho byifashe gute
bwanzi ni n'isaha nta kibazo twebwe ihindagurika ry'ibihe usanga ariyo ntandaro y'ibi byose biba biri kuba binajyanye muri topiki mwashyizeho uyu munsi mboneraho no guhita mbaza ikibazo ariko ndagendera ku kibazo ngendeye ku bipimo mpuzamahanga byo kurengera ibidukikije ibintu bijyanye n'amazi n'imigezi ndashaka kumubaza ku bijyanye no kuzura kwa Tanganyika ese ibipimo mpuzamahanga birubahirizwa nibura ku buryo byaza nkurikira abantu mu kaga kuko iyo ugenda nk'ibishanga haba hari uburyo bigomba kubungwabungwa kugira ngo ibinyabuzima bibamo byo kwangirika ariko kubishanga nabyo bikaye amazi tukareba inzuzi cyangwa imigezi inyuma mu ruzi Tanganyika mu kiyaga Tanganyika nanone naho gihumekera za metero zawe zubahirizwa ku buryo umuntu yagira impungenge ko amazi nazamuka bitazatera ikibazo bibaye bitubahirizwa se hakorwa iki cyangwa numva mwabitanga iyihe ntererano yanyu muri leta kugira ngo ibyo byubahirizwe kuko usanga abantu benshi bavuga ngo ahantu ku nkombe z'ibiyaga hari ubucuruzi ariko ugasanga bagiye kubangamira ya mazi ugasanga nibo bayishyiriye bityo bigatuma ubuzima bw'abantu bukicira bukajya mu kaga ntabwo nzi rero n'imyitozo mpuzamahanga ku bijyanye n'imigezi ibyo igomba kubungwabungwa inzuzi zimenamo uko bihagaze za metero 50 uvuye ku mugezi kugera imusozi niba zubahirizwa cyangwa bapfa gutura mu kajagari ko babonye ku buryo hatazagira ubuzima bw'abantu bakicirira amarindi biba byagaragaye hakiri kare
ariko ndagukosore gato kuko uvuze ngo muri leta ntari ngaha ku bwa leta ni umuhinga abikora ku ivyigwa yabikoze ku ivyigwa ni profesor kandi harafise aho bihurira n'ivyo by'ibidukikije kuko mu vyo yigisha muri kaminuza y'u Burundi akorana n'igisata cy'ubushakashatsi reka
yego ariko nange namubwira navugaga nti nura atatanga intererano kuri leta kubera ko biba byagaragaye ko icyo kizabaho
ubanze ugume ku murongo gato kugira ngo wavuze byinshi twumve ko byose tubazo twawe yadutahuye professeur mwumvise kano kabazo kavuye Kigali
yego mitane sitize numva ndumva dukwari muzamenye kunyandika yavuze ati mbega sinzira na leta burya ni ukuri nk'uko nakubwiye nyine je urumva n'umushakashatsi bya leta mugaturi ngaha ubwira dufashe leta kugira ngo iminsi yose kanatsinda nabo nyine baratubaze ibibazo turatanga n'intererano iyo hari ibibazo ibi n'ibindi kugira ngo ushobore guhitura inyishure urumva rero amazi nk'uko nari namaze kubivuga ni ukuvuga n'imvura yabaye nyinshi cyane ni ukuvuga yuko abantu bavuguye Tanganyika aricyo gituma ituma iduga na gato oya ni kubera nk'uko nabibabwiye kuva mu 2018 ngaha mu Burundi mu bihugu bine nababwiye ariyo Zambia Burundi Tanzania na Congo haguye imvura nyinshi uko n'ukuri abahinga nyine bari ngaha nyine turi ngaha ubwira tubumbirize ibigo mitanu ariko rero niwe itavuze n'ukuri hari abantu bayivogereye izo si byiza cyane natwe ntitubikenguruka kandi nibaza yuko n'ingingo noneho zizofatwa no hanyuma ikindi naco mu Burundi hari iteko ryashinzwe ryitwa rokodoro mu Gifaransa ryashinzwe mu 2022 aho rero bashinga yuko atamuntu yovogerera Tanganyika ku metero 150 ibyo rero byarakozwe ariko baba muri demokarasi ya Congo bo bafashe imetero 100 Burundi bari barakoze n'ukuri mugabo rero nticyatumye yuko ngaha ibujumbura abantu bavogerera rero urumva nta na hamwe bijanye yuko uko kubogerera ari byo byatumye Tanganyika iduga mugabo cyane cyane gikomeye suko Tanganyika yaduze oya kandi suko abantu bayivogereye nibaza yuko abandi nko muri pati y'igihugu nko muri Holande ni igihugu cyane cyane cyagize ibibazo bisa n'ibi turi kubona ngaha nyine baratoye inyishu zirama baragira ubuhunga bwo kubaka nta kibazo bafite hariho nk'ikindi gihugu kigira kabiri cyitwa Ubuyapani usanze mukizi hariho ibintu mu bigima byabaye kubera ibyo byabaye n'ubwo batuma bitunganya mu marembo twe rero inyuma ibiriko biraba bituma twitunganya then ibaza yuko ko noba namwishuwe nagerageze kumwishura mugabo
murakoze cyane kandi yamaze no kuva ku murongo wa telefone ariko ndazi ko adukurikira ariko aratwumva kuri radio
hanyuma tuba tuvugane kuko ubuhinga bwose ni bumwe
yego nibyo twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefone Norbert ikaze ku ijwi rya Amerika turaho turashima uri hega Norbert
ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo
akabazo kawe
mbere na mbere reka nshimire ijwi rya Amerika ryabashije kutuzanira abatumire bakadusobanurira cyangwa se tukagira ibyo twababaza nkibaza se ni Tanganyika ni gute ikomeje kuzura ese wenda nka leta y'u Burundi se cyangwa se nk'ibihugu baba baturanye ni gute baca nk'imirwanyasuri ishobora kugabanya ayo mazi kugira ngo ikiyaga cya Tanganyika wenda kibe cyareka kuzura kugira ngo hajyemo imyanda nkibaza nise wenda nta n'indi myanda nshobora kuyisuka mu mijyi itandukanye kugira ngo wenda cyase neza n'ibihugu bahore kubohora w'amazi nta kuntu wenda iyo myanda bayibungabunga bakayikuramo kugira ngo wenda igabanuka wenda
telefone yawe iri kwumvikana nabi Norube uti ngo umuhora
ndi kukubwira ni wenda urabona yuko wenda uwo mugezi ushobora kuba wamanukamo imyanda itandukanye ni gute wenda bafatikanye wenda nk'ibihugu begeranye uwo mugezi ushobora kuwunyuramo imyanda wenda ku buryo wenda bayikumira nyine ikabashyirwa ahantu hamwe kugira ngo uwo mugezi n'ibinyabuzima babibungabunge nta kuntu waba baravuganye icyo namubazaga
sinzi ko ikibazo cyawe genda tumvise neza ariko ntacu reka ndamuhe akanya yishure uruko uravuga iby'imyanda twari mu by'ikiyaga cuzuye sinzi ko arabo bifitaniye isano ntacu ikibazo twacanditse reka tumureke agire icyo akivuze kurakoze Norbert
yego namwe murakoze
yego Professor Munkundira akabazo kicokogwa tuze kugashira ku mera y'ikiganiro ariko sinzi ko ico muvuga
kuri ibi kubera kuko ibintu
reka tukabikerera ko kabazo kicokorwa araza turaza kugaruka ko mu nyuma ariko mu kibazo ciwe mvyarire mu kindi hari ukuntu ayo mazi bashobora kuyakogota kuyakwega bakayashira handi kugira ngo canke ntibikore
urumva nijya ariko aravuga ntuze urumva rero burya akarorero nkabuhinga burya amazi ndabaye nk'iyo bari kubarubaka amazi ajya ubwene turonka amatara aciye cyane cyane mu ngomero niyo ndibaza yuko uyo ushobora kunyumva neza ni ukuvuga burya ni ukuvuga yuko amazi baragira urugomero urwo rugomero rero batabarufatanya n'ikintu bita kondite parse ni ukuvuga itiyo baca bashyira ngaho nyine hanyuma kubwira ngo zana amazi mu matiribine hanyuma itange umuyaga nkuba imbere rero y'uko ayo mazi aca muri iyo tiyo ariyo atuma tubaha umuyaga nkuba akagaza kugenda amazi adahinduka ariya yandi nyine kuko iyo abaye makeya amatara aboneka iyo abaye menshi asobanu gutayita rero mu gifaransa rero ikintu gisa rero kondite porse ayo mazi rero arenze ko arataho handi ari nacyo gituma rero muri rukuga ibyo bintu ibyo bikorwa bari barabikoze ari n'icokorwa rero n'ibyaba ari ibyo rero abahinga bogenda bakaraba yuko atari ibyo ubu hatabaye ko amazi arenze mugabo nibaza ko atari ibyo na gatoya kubera kuko kuva igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na rimwe gushika igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane kuko wumva byari byarabaye hanyuma rero n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hariho abahinga b'abarundi baragiye bavuze ko atandatu mu babonye urumva rero nibaza yuko nta bundi buhinga gushika ubu noba nasomye ahantu hose bashora ayo mazi ega mazi yatanganyika n'ikintu kinini cyane ayo mazi ntiwoyanywa ni metsi cyane
murakoze cyane kuduha umuco twakira na Jean Bosco Bosco ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Musanze
Murakoze
Professor twakire Jean Bosco Jean Bosco ikaze ku juge America
Ego murakoze
uherere ka jambo
Wewe ndumurundi ariko ndaha muri Mozambique ndi ku kazi
Ndi muri Mozambique ku kazi havugwa makinga muri Mozambique
Na mahoro kweli na mahoro ndi muri Shimoyo.
Urakoze kuza mu kiganiro cacu turazi ko muri benshi abarundi bariko baradukurikirana ijyanye no kwisi tunasaba imbabazi abaturungikiye nimero do telefone bari mu Burundi ntidushobore kuba turiko turabahamagara muhinga bw'ivyuma bariko baragerageza ariko amatelefone yo mu Burundi ntariko biroroha ko tubaronka muga turabandanya tugerageza kugira ngo nabo bagire ico bavuze akabazo kawe rero Jean Bosco
je akabazo kanje mfite nasome ku nkuru kuri Facebook ikamazi ashobora kuduga kurenga uko yahora agiye kuvuga bishobora kurenga mu yindi myaka nko muri 2019 2018 2020 amazi yaraduze amazara siduka menshi niyo mu gihe yoduga gusumba uko yari yaraduze abantu benshi ni guca bimuka nk'abo bahepfo y'ibarabara impande ya Tanganyika kubera aduze gusumba uko yari yaraduze muri iyo myaka iheze ndumva ko ari ikibazo
reka tureke Professor Bernard Sindayihebura akwishyure niwe mutumire wacu uno munsi ugira umunsi mwiza muri Mozambique
okay
ego Professor akabazo kavuye muri Mozambique nako
bizambosko ati amazi yarageze ku ntuze kubugera rudasanzwe ego micane iyo atagera kubugera rusanzwe sinari kuvuza induru ngasemerera kuko urumva umwaka cyane yageze kubugera rudasanzwe mugabo rero donc yatangwe kugera ku rugero rudasanzwe kuva ku 2010 mu 2018 urumva rero urumva amazi ntingeza asubira inyuma gatoya nk'ayi Bujumbura amasaje inzu amahoteli urumva byateye bijya mu mazi kuva muri icyo gihe byaragabanuka muci ku mugabo bigahita bisubira imvura iguye bigasubira bikaduka urumva byari byageze ku rugero rudasanzwe cyane mu mwaka w'2021 bica birasara bimwe bigera ku rugero rudasanzwe uwo mwaka nyine turimo uwo mwaka rero niho haruro nari naharuye rero uzogera ku rugero rudasanzwe kandi rukagera ku rugero twari twashyize ko 1990
Mbe muvuga gupima mupima gute hari akuma mukoresha muterera mwo kakagaruka kabahamadoni bigenda gute ngo mupime ni rate cha gipima bavuga dusigure gati ngene mupima
cyane bwakutane kubera kuko hajya ku byaga tanganika urumva bahingi hari ikintu gishize ngaho cerekana rero cerekana izometero ego cyane kandi urumva uri muri Tanzania uri muri Congo nababwiye yuko nkuko nari nababwiye nyine yuko ejo yari ku rugero rw'imetero 1,046 n'amasantimetero 80 abari munsi yaho abari mu mazi rero urumva rero uca rukwira ibyo bihugu byose kweri
ibipimo byanyu sinzi ubuzima bw'ikiyaga ingene bimeze mugabo mwebwe ko mubikurikirana ngira murabizi ngira nabwo bugira ubuzima kikabyuka kikaryama umwanya mwiza wo gupima ni gute ni mu gitondo ni mu ijoro ni saa sita mupima igihe cyacu cyose kugira ngo mushobore kuronka ibiharuro biba bikwiye
muvuze neza cyane ikibazo cyiza cyane urumva ikiyaga turakimenyera ni nk'umwana ego cyane urumva rero hari aho hagera haza hari aho haza hari umukuba cyane akaza hano hamwe yakira kugupima cyane cyane iyo Tanganyika
Amerika.
Murakoze.
Uherereye ganita.
Ndo mu Rwanda mu majepfo mu karere ka Kamonyi.
Kamonyi havugwa make.
Izuba
ryinshi.
Nimeze nawe muri iminsi nta nyumva rero.
Ngiye no mu Burundi narumvise ko ngo risigaye rimina imbwa gahanga nkuko bavuga mu migani y'Ikirundi. Nkuza muri twaza amazi yo kunywa kuko urazi ko izuba iyo ribaye ryinshi hari byinshi umubiri udusaba. Nuko rero akabazo kawe kwa Professor Bernard Sindayihebura twagutumiriye uno munsi muri Isanga.
Nagira ngo mubanze se kuri akuntu kiriya kiyaga cya Tanganyika uburyo kimezemo urebye nko ku gice cy'u Burundi no ku gice cya Zambia. Ni Zambia hari hasi.
Ego
mbwire unkurikize njye uko mbibona hariya ubona ari nkaho hasa ni nkaho ariho ku marembo y'amazi no hepfo yaho hose ubona ni ku marembo ese ari amazi ubundi akaba agira ikibazo cyane ari nko muri Congo kuko mbona ariho hari menshi ni hamanukira cyangwa nuko ariho niho ku marembo yayo n'ubundi
kare kako
mbona igice kinini cyakabaye kigira ikibazo ni muri Congo.
Reka twishure nimba ari ivyo canke atari ivyo. Urakoze nitanga
ego
professeur
arakoze cyane. Burya mu Kirundi hariho ibintu cyane cyane usanga bigoye kwishura ariko ntibigoye. Hariho rero ukugene ibicapfu ngaha ku isi ducapa hajya no mu ruzi nyine hajya naho nyine haranduka hakonga akamanuka ego ugiye kuraba kandi muri Tanganyika naye amakarita ariho yerekana ubene amanuka hariya rero muri Zambia rumba haramanuka uko n'ukuri nyine uko n'ukuri mugabo rero iyo nayo ni watsa ari hejuru hitwa ko ari hejuru Tanganyika yaduze nawe nyine iraduga mugabo urumva ntiduga ku rugero rumwe ego cyane ego haramanuka no mu Gifaransa bayita makuru batimetric mu Gifaransa niko bayita
ego. Murakoze yatomoke wahari muri mu karere ka Kamonyi. Ernesto ikaze nawe.
Ego
uherereka Ernesto?
Je ndi ngaha mu Bukeye.
Uri mu Bukeye ndahabona muri mu ntara ya Muramvya.
Ego
ahahoza abami ba kera.
Ego
akabazo kawe rero Ernesto amatelefone ya Alliance mu Burundi ari kurumva turakuronse turahishije neza. Akabazo
jewe hariho ibintu nari naravye muravuga yuko inoze ikiyaga kizoduga cyane ku mametero menshi cyane
santimetero
amakilometero
oya
bimeze neza dusigurire ukuntu bimeze aho bizogarukira nk'abahinga nyene.
Hari ibyo professeur yasiguye gume ku murongo ndamusaba imbabazi mu Burundi hariho igice
cy'ibiza cyane nareke ndamusigurire.
Ego mu musigurire professeur muzaba mukoze aca guma ku murongo kubera ko Bukeye ntibadufata neza kuri shortwave. Ego
nagerageze ntunze yakurikire byo ari byiza cyane. Urumva ndamukengurukiye cyane Ernest ava mu Bukeye. Urumva rero kuva mu kwezi kwa mbere itariki 18 gushika umunsi wa Mungu itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu urumva Tanganyika gwaduza amasantimetero 41 amasantimetero siriyo metero ntavuga ibirometero n'amasantimetero mugabo urumva ayo masantimetero ni menshi cyane ayo masantimetero ni menshi cyane. urumba rero kuba ariko rero kuba aho Tanganyika itari ifite ibibazo yari ku rugero w'imetero 1,045 urumva gushika rero ejo hahise harenga ko imetero n'amasantimetero 80 urumva ko ari umuntu mugufi yakantamigwa arabyumva kuvuga rero yuko ibibazo iyo harenze kuri santimetero imwe urumva n'ikibazo rero mpereye rero kubiba ntuze nk'ibyo ijebu yari haduhaye bari bavuze yuko inyuma y'amata 19 hazogwa imvura nyinshi cyane nari naruye rero yuko Tanganyika izogera ku metero 70 n'amasantimetero 12 hariho n'abari babeshe rona kuri interinete abantu bavuze ngo izogera ku metero 77 n'amasantimetero 22 sinzi wabikuba wumva hariho sinumbaze ego ariko rero ibyo rero ubuhereye ku biharuro ise nagiye ndaharura mu myaka yahise nk'abahinga mukorarwirana ry'abantu babyita projection urashobora gufata ibiharuro bya kera ugacukoresha akavuga ngo rero niyo imvura iguye iyo bisa nk'iyaguye mu 2021 urumva iguye ikarenza ko urumva hashobora no kurenga urumva rero dose byashika rero nuko sinzi ko noba nagerageje kumwishura
ego yacyo ego Ernesto ugira umunsi mwiza ngaho mu bukeye
ego murakoze kudusigura ibintu nk'ibyo
ugira umunsi mwiza rero
ego murakoze cyane
ego twakire na Jean-Marie kuri undi murongo wa telefone Jean-Marie ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane
uherereye ga Jean
mu Burundi
amagana he
Presidente ma Bujumbura
amatelefone arakunze ni sawa akabazo kawe rero kwa professeur Bernard Sindayihebura
akabazo kiwanje kavuga uko mu bisanzwe twagomba kumenya impamvu uruzi rwa Tanganyika ruduga kubera nk'ubunye ruri ko ruduga biboneka nayo kumenga mu gihe cy'imvura nyinshi ese amazi aduga kubera imvura cyane aduga kubera ibindi bintu kumbure umuntu atazi
n'ubu
akandi kabazo kagira kabiri
yego
nimba amazi ya Tanganyika aduga kubera imvura nyinshi okora iki nimba aduga kubera ibindi bintu umuntu akaze ese hoho tokora iki n'ibyo bibazo byamunakoze
akabazo kicokogwa nari nasabye professeur yuko tuza kukishura inyuma mugabo n'ubu ndamusaba imbabazi arakubwira amajambo make kuko ico kibazo c'ibiterwa navyo yari yamaze kucishura mugabo kuri atuzi ikibazo c'ama telefone twari dufise nuko mutariko murashobora kutwumva neza ariko ndamusabe akwishure muri make kugira ngo nturarane inyota kandi twari twarose amahigwe kuronka udusigurira sivyo
ati mbega impamvu cyane mu kuduga ati karatambura ikiragwa atibuye hehe wi nibyo cyane kubera uko ijebu yarampaye n'ibiharuro imvura yaguye mu kwa kabiri kandi yaguye mu kwa gatatu haguye imvura nkeya cyane nabwiye yuko burya imvura igwa ntuze ituma Tanganyika iduga yo mu Burundi ibice bigisha muri byose Zambia 6 ndabisubiyemo hanyuma igihugu cya Congo 46 hanyuma 41 muri Tanzania urumva rero imvura nyinshi iguye ivuye muri ibyo bihugu irashobora gutuma rero Tanganyika rero buduhu yarambajije ikibazo ati mbega ivyo kubwa turabivuga hanyuma ati mbega imvura ari nyinshi uko guke none ga mugenzi kwa nta muntu yobuze imvura nyinshi yo kwigo ya ntubishobora kuyerekana gatoyi ahubwo utabwitegura mbega huko guki haguye imvura nyinshi nibaza ko ari ibyo bibazo muzakumbaza hanyuma kumbure ntagaragaza kwishura
muraza turashaka ko tuza gufundikirira kuri ico kibazo cicokogwa ego turiko turasozera kino kiganiro Jean-Marie ugira umunsi mwiza ngaho mu gisagara cha Bujumbura hanyuma rero mwishura ibibazo by'umurwi wa mbere twafashe imbere harakantu bavuze ati kuvogera baravogere Tanganyika ikiyaga kiravogerwa ni igihugu kivogerwa gute
ego ego urumva tumbega utimbega kubogera kiboge bagute urumva hari metero mu Burundi nabwiye yuko hari metero 5 bashinze ibyo rero byabaye kuva 2022 umwaka nyene ego urumva rero usanga hari abantu kumbure niyo abantu bari ko bababwiye ati eh igawuye tanganikizoduka cyabuga ati abona abahinga rimwe rimwe ati nabangushi barabesha urumva rero burya abandi bose arabatwara ibihugu arabahinga batandukanye bose bakora kumwe hanyuma bagafasha kugira ngo batange rero icyumviro kirama urumva rero ngaye bujumbura kuba 1964 aho yaduga ujya sanga nguze kuri iruhande ya Tanganyika abantu baba bari bakeya cyane nicyo bituma ibintu byononekaye byabaye bike cyane ubu rero nko mu gatumba burya henshi uravye ugene hari hameze kuva kera hari ahantu batubaka mugabo rero bacabubaka ko urumva kubera kuko batafashe ibyo biharuro bya kera 1954 abahinga munsi bose barakubatse imbega aho hantu kugira ngo imbe yuko wubaka ahandi mbega ahantu harigeze kumwuzurira abahinga niko iminsi yose bamwe bakubaza muri icyo gihe rero hageze ku rugero rungana hehe hanyuma rero ibyo bica bifasha kugira ngo bitunganye imyaka izoza ntibasubire kugira ibibazo abandi ariko bakora rero twebwe rero ntiturabe rero ibyo twatakaje na gatoya abo turaje dusigaze kandi noneho kanatsinda dufite byinshi cyane ibyo rero bizoca bidutuma ahubwo bitazo kwitunganya mu myaka izokurikira nahari kuvogerwa ko byarabaye
ego nashaka kumva kuvogerwa gute no kuzana ya macupa bagatereramwe no kugira iki nashaka kumva ko kuvogerwa ingene biba byifashe iki yaga kivogerewe
umva kuvogerwa nibaza yuko yagombye kuvuga kubaka mu kajagari kubaka nk'ahantu atategeza kubaka nibaza yuko ariko nabyumvise
murakoze cyane twakire Kadafi ku yindi murongo wa telefone Kadafi kaze ku ijwi rya Amerika Kadafi uratwumva
ego ndabumva cyane
uhererega Kadafi
ndi muri Kenya
Nairobi canke kuri ya Nairobi
ndi muri Turkana West ni kuri Nairobi
Turkana West ego akabazo kawe kwa professeur Bernard rero
akabazo mfise no baza nti leta bena bahinga n'igice bategekanije mu gihe amazi yotera kora bamaze kuvuga ko azokuyongera ibyo nibyo ne barabibona azokuyongera nibyo leta yiteguye gute mu kugwana no kurokora ubuzima bw'abantu mu gihe iryo sanganya ryuba rishyitse ikintu nacyo nashyikiriza ntibavuga ngo abanyagihugu baravogereye ngo abanyagihugu barasuzugura
ntabyo yavuze
ntibafata ko abanyagihugu bato bato kubera turabizi mu Burundi benshi nta mashuri menshi bize n'abize menshi usanga bata iby'amazi ko batabamenyereye nyine haciye imyaka 100 leta usanga atakuntu yagiraga aho kuzirabera nk'amavideo cyangwa iyo amakuru nyine kera byigeze kuba bimeze hari ibihugu birimo amazi menshi ndetse asumba na Tanganyika leta usanga hari nk'abasirikare bagejeje gukora ibyo bintu hariho umugwi w'igisirikare ugejeje gukora abantu mu gihe kuba habaye imyuzure kubera ubuzima bw'abantu ni ikintu gikomeye kandi n'umuntu umwe atakaje ubuzima n'uruhombo ku gihugu
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe muri Kenya Kadafi
ego murakoze nawe arakoze cyane
Kadafi kandi atomboye ahubwo muze muce mumpa na telefoni iwe kumbure atacandondera byomfasha aho nandika icyo gitabo hari mu 2002 nari navuze yuko muri icyo gihe aho Tanganyika yaduga lake kivu Turkana na Victoria na Preve Congo byari byaduze nk'uko nyine icyo maze kumenya cyose nuko Preve Congo nyine yaduze nagomba rero asatse bitubwira no ngaha nyine ubugene bimeze ngaha Turkana nyine urumva ibiriko biraho ngaha mu Burundi ndiriko bibana hanze kuko rero ariko cyane mu isi yose hanyuma ikibazo shampiyona yavuze ati mbega ati abahinga na leta bariko bitegura gute kugira ngo barokore abenegihugu cyangwa abanyagihugu yakoze cyane kuri iyo ntererano yaravuze cyane ivu angaha mu Burundi abatwara baramaze kuraba ibyo bita repartenaire au developpement hari ibikorwa bariko barakora ngaha kuri Tanganyika kugira ngo byihuta cyane ibyo baramaze kubikora rero hanyuma rero tumaze kubatera kamu hanyuma rero hariho ikintu bita plateforme pour la prévention des catastrophes no kuvuga abatabazi nawe nyine ibyo bintu byose bikira mu Burundi ngahiriho ariho rakuwaruje kuwaruje ngaha mu Burundi faca ibintu bitandukanye cyane niyo rero yama yigisa abantu ukugene iyo habaye umwuzurira icokogwa kandi rero kuwaruje rero ngaha mu Burundi iri mu mitumba yose aha rero bari ku kivi nta kibazo areme na leta iri hejuru ikindi yari yakora avuga rero avuze yuko bavogerera no kuri sinavuze ko navogerera gatoya oya mugabo rero aho byabaye mugabo rero ega burya aba bavogere si bakoze amakosa n'abantu basanze ayo maparcele ngaha kuko ababayeho nko mu Gatumba hari umuntu agiye kuraba ambwiye ati natewe n'amazi ati kuva imyaka 60 iba tewe nitwaye tugiye tubibona rero bari babizi abantu babizi rero niba bari bategeka kuze bategereza kubabwira hanyuma abantu ibahubake
Mbega professor tuvuze nka Gatumba hari hantu barakunze kuvugwa imyuzure myinshi ariko iyo bagiye kuhubaka iyo myuzure umuntu arashobora kubona kwizuba mu myaka 50 abahinga murabibona ati ahantu nyamara ingene ndahabona mu myaka 5 ntuhirahire ngo hashiribuye hazo murabibona hakirikara imbere ko abanyagihugu bahaba ibizoba muri 50 canke mugarukiriza hagufi na hagufi
burya ibintu zibiza cyane cyane abahinga babitangwe n'ibintu twatangwe vuba cyane najewe imbere y'ibihumbi bibiri ntabwo nari nzi na gatoya na cyenda byandikamo rero abahinga batandukanye baramaze kubivuga abandi rero i Buraya barasigiye hari ubwo kuva kera kuva ibinzana n'ibinzana rero cyane mugatwebwe rero dufite ibiharuro biva nk'aho 1964 mugabo jewe mva 1987 aho wita Stanley yazaga muri iki gihugu aho Tanganyika yagera Tanganyika rwarigeze no kuduga burya 1937 naho nyine byarigeze kuva naho ntaye nayo babwiye ibyo rero nyine byanditse no mu gitabo cy'uwanze rero ibyo bintu byarabaye ibyo rero bibaye ni twebwe twita ko turabahinga twamaze kubyerekana hanyuma leta itegereza kubikorera ko kugira ngo bitume rero abantu ntuze ububabare bube butoya cyane
ibiba rero muri Tanganyika bica bigenda gute hari ya mafi hakabaye ingona hakabayo hagi ibindi bibayo ni nk'ibiki hariho na bya byatsi bindi bikuramwo bavuga ko bishobora gufasha mu gukingira ibidukikije iyayo mazi aduze kuri urwo rugero mwadusobanuriye ko kuva tugitangura kino kiganiro vyo bimeregwa gute birarengegwa biraryoherwa kuko byagenewe kuba mu mazi canke birabangamirwa kuko amazi abaye bibanye vyinshi
jewe reka mu nkundire no kuri cyane ko kurumba jewe nkuko na mu gifaransa mu kirundi bafite bapima mu gifaransa babita abatopographe géométrique urumva rero nije nize ibidukikije nije nabize mugabo sindi umuhinga cyane mu kuraba ibikoko ariko rero ngenda maze gutembera mu bwato hanyuma abahinga twari twajanye twarabonye yuko kubatangana ikiduze ibiboko ahantu hariya ntuze nga mu Kinindo ahantu mu byaciye biza ari byinshi cyane urumva bimerewe neza kweri cyane ukagarika hatuze kwiyeengo aho rero twe twarayibonye aho bizanazandira mugabo ibindi vraiment sinakuwemera kwegeka ntabizi na gatoya mugabo ikintu nacyo nabonye kandi nabibwiwe nawe muri marine barambwira ati hari ibintu bitandukanye tari bwabone hariho ibyasiva hariya bivuye hariya ruguru bikaza ari byinshi cyane ati ibi rero twabibonye kuva mu 2021 aho Tanganyika yigeze ku rugero runiniya cyane ibyo rero bizana n'umupfunda kuko ubu irafise inguvu idasanzwe kubera Tanganyika igeze hejuru arayizana igaterura nk'ikintu gifise nk'amatoni 10 ukayitera hasi
kubera ko gifise inguvu kiba gifise inguvu ngira ngo kubera ibyo bizi biba birimo kandi
haragera igihe akaza umuyaga mwinshi cyane ugasanga rero kubergeze hejuru rero bigaca bizarana n'ibyo byatsi
ego tunatumira abariko baratwumva ku iradiyo ku ijwi rya Amerika kuja kuraba video iri kuri Facebook yacu VOA radio yacu aho muza kubona ubwo ruziko rumeze tunashimira professor yaduhaye ico kiganiro kugira ngo abidusigurire ari ndani muri Tanganyika abitwereka hanyuma rero muti amasantimetero 20 ne asigaye kugira ngo ibipimo bice birenga Polo nayo ikivuko cha Bujumbura kishwagwemo nayo mazi muraba ibyo bishobora kuba mu gihe kingana gute
Jeurumba sishora kubivuga cyane muga urumba mpereye haraho vraiment urumba rafite biharuro haraho mpereye kubiharuro bya 2021 Tanganyika cyane gwaduka mu kwezi kwa gatatu muga gwaduka cyane mu kwezi kwa kane turaje duhereye nka karorero imbere yanze reka bisome urumba kuva itariki 2023 ukwezi kwa gatatu mu 2021 kugeza itariki 31 z'uko kwezi nyene urumba rero hari mu mezi hari mu minsi 9 kwaduza amasantimetero 4 no kuvuga rero ama milimetero ane n'ibice 4 ku munsi akandi karorokezo bundi kuva itariki imwe kwa mbere ukwezi kwa gatatu gushika itariki 10 y'ukwezi kwa gatatu urumva hari mu minsi 9 urumva Tanganyika gwaduze amasantimetero 8 kandi rero naho nyene kubera imvura yari yabaye ngira ukumbure nk'iya cyane n'umuntu yari yigeze kuyimbaza kuva itariki 12 y'ukwezi kwa gatatu umwaka nyene no kwa gatandatu itariki 16 waramanutse amasantimetero 2 ariko ntibyabujije yuko gwasubiye kuduga ejo bundi rero ibyo twumva bizova ku mvura iguye hanyuma rero natwe nyine mugabo atari kubeshya no kubura amasantimetero 20 asigaye ni make cyane kuko murumva mu minsi navuze yuko Tanganyika mu bice 95% Tanganyika rugera ku rugero rurerure mu kwezi kwa gatanu urumva rero mu minsi 9 gwaduze amasantimetero 8 shamara mwewe nyene urumva rero ahashobora gushikirwa rero urumva rero nibaza yuko noneho cyane mugabo noneho abijejwe nari nayivuze arabatwara ngaha nyene ego kuko bariko atanga kubikora nk'uko mvuze nabitohoje kandi babimbiye kandi nanjye ndabakenguruka
yego none ga professeur Bernard Sindayihebura ka kabazo ca gihe nari nakabikiye kirageze hakogwa iki ku mpande zose kugira ngo ntihagire ibizokononekara n'ivyo nonekara naho bibagerageze ntibigire ingaruka ishobora kuba ndende hokogwa iki ku mpande zose z'abahinga z'abatwara igihugu z'abegereye Tanganyika abahaba abahakorera imirimo itandukanye
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva rero burya ahandi cyane cyane mwewe muri bihugu biyo iwanyu urumva uhereye ku mahinga ugahera abantu bazanye n'ibyo kuraba ibiza urumva n'abapolisi ngaha mu Burundi ugahera na kuba wuje abatabara imbabare ugahera cyane cyane na mwe kuba jurnalisti areyo twe dutegereza gukora itwara igihugu abo bose rero dutegereza gukora hamwe kugira ngo turabe icyokogwa urero aho tugeze muri iki gihe tugeze mu gifaransa tugeze mu kirundi ugenda bivuga eshene yitwa ruje urumva rero umaze kubona yuko Tanganyika imaze kwinjira muri poro ya Bujumbura akaba rero amahangare amaze kumererwa nabi urumva rero ni ruje hano hasigaye mpaye amasantimetero 20 urumva rero ntimeze neza rero aho rero mugabo nayibabwiye vraiment n'ukuri ndashimira cyane leta kuko ari utwara igisagara cya Bujumbura aba bantu batandukanye aho ubu bari kukizi hanyuma rero hariho abajejwe rero cyane cyane ubugene abantu botegereza kwitegura imbere y'uko muzuriya uzoba ubu noneho abantu baramaze kubimenya nk'ahantu barabwira ati twebwe turi ahantu hari umwuzurira hanyuma rero bakabwira ati mbe nk'ibi hari ndabahabatanga abandi baranyanse mbega ahantu hazosobora kugiafite umwuzura ni waba n'uyubu ibyo biharo namaze kubibaharihera aho rero basaba bavuga ati oke twebwe rero turi ahantu habi muri icyo gihe rero twitegura hanyuma tukabaturarondeyaho tuba rero ari leta rero ikirondera cyane cyane mbega abo bantu bangana gute wumva nk'ayi Bujumbura n'amaprovensi anakurikira urumva ni Bujumbura hariya mu Gatumba ni Bujumbura Meri ni Rumonge n'Amakamba aho hose bategereza guca barondera ati mbega abantu bashobora kuzokwimugwa ni bangahe rero bagahita barondera abagira neza bashobora kubafasha amahema ari ibifungurwa ari nk'amashuri muri iki gihe kubera abanyeshuri bakiri mu mashuri bakavuga ati mbega amashuri azoyimurira ko n'ayahe ariyo cyane cyane nk'ibintu biba byihuta bakavuga ati mbega mwebwe arinko nka pole y'ubumbura ibikorwa byaramaze gutangura ndabashimira
ego murakoze cyane
ari mu tatodo pombage ipanga mu bice 88 n'ibiri kwizana kugira ngo ntitubura amazi
ndabakirukira nabo nyine murakoze cyane
urumva rero abantu bose ibarabategerezwa bagafata abahinga babo ba engineer bagasirize ubu rero cyane kagaragaza kuyiraba kandi umuntu arahumwa
murakoze professeur murakoze cyane akanya karatujane tubashimire professeur Bernard Sindayihebura muhinga mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo nitwongera kudodora muzo twitabe kugira ngo muduhe umuco kubitandukanye kuri Tanganyika
yako
kuri micro yari Diane Ninahazo bakoze abo twabanye mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha na ingenieur bari kumwe tubifurije umunsi mwiza.